ririmba mutima wanje nezegwa ucurarange ririmba mutima wanje nezegwa ucurarange Asumba bandi batware Yagusanze wiyebuye uruhicwe Akubwire jambo Ijambo gihumure ririmba Ririmba Mutima wanje Nezegwa ucurarange kukukunzwe na Yesu Na jambo giwe riburubu basha Na nicho ya vuze kitazo shika Azogishitsa Icho yakuvuzeho Azogishitsa Na jambo giwe Riburubu basha Naricho yavuze Kitazoshika Wemwe me Azogishitsa Icho yakuvuzeho Azogishitsa Ririmba hosanna Umwami nahimbazwe Ririmba hosanna Umwami nashemezwe
Hit maker.